iryo huriro ryateguwe n'ubushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imico kama bufadikanije nibiro by'umukuru w'igihugu Ndayisenga Isaac umuyobozi mukuru ajeje ugwaruka mushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imico kama aratubwira uko bacaguye ugwaruka n'intumbero y'iryo huriro
n'abaserukira abanyeshure n'abaserukira ugwaruka rukironka kazi aba twita ba jeune fonctionnaire no kubonana rero no gwaruka rusanzwe gwikorera utwabo hariya nyene mu makomine baturukamo
ihangiro mwihaye nuko gwaruka kugwaruka niri
ihangiro ni rimwe nuko ugwaruka gohindura ingendo murabona umwanya wose biboneka yuko mengo gwaruka ari mu ngorane hibambewe no kugira ngo bashobore kuyaga no gwaruka gonyene ushobore guhindura ingendo bwa mbere hoho kuko murabye nk'ibibazo byo mahoro n'umutekano dufise mu gihugu murabona nga asagashishwa rumuri gwaruka gwangiza uruhara ariko rero tukavuga duti nuko habuze ibiganiro nk'ibi kugira ngo ugwaruka bagwereke icatsi n'uroro murabona nicivugo kivuga giti winjira mu kibiri utazi ugaca inkoni utazi byumvikana yo kugwaruka hari ibintu bimwe bimwe rugwamwo ariko rutabizi
mu kugurura iryo huriro ryahuje ugwaruka 350 baturutse mu makomine yose y'igihugu c'u Burundi bagahurira mu gisagara ca Gitega Perezida Petero Nkurunziza yatanguye abwira ugwaruka ko afise umutwaro wagu
numva afise itegeko mpamagariwe ryo kubafasha ngo mubandanye urugendo mudatsitara muri inzira yuzuye amahwa n'amabuye mbere hamwe mugahura n'igipfungu kikabazibira amaso
Perezida Nkurunziza yongera asigurira urwaruka kamaro k'umugambi wa leta wo gushyiraho amashuri shingiro agaruka no ku barundi bamwe bavuga ko babona uwo mugambi urimo amahinyu
mu kwihitiramwo ishuri shingiro leta yafatiye ku ntumbero nyamukuru yo kuvavanura n'ingendo z'inyigisho aho umuntu avangatiranya ibyigwa byose adacagura n'abasokuru banze bati amase ya kera ntagira gute nagiho mu rutaro nashaka kwabwira ko benshi babahenda muri iki kino gihe usanga bize mu gihe cy'igikoroni bakibaza ko tukiri mu gikoroni tugeze mu mwaka wa 2016 kandi igihe tugezemwo imbibe zarugurutse nibaronka umwuga uzuva mu Burundi uje Dubai uje muri Afrika y'Epfo uje muri Tanzania uje muri Kenya uje muri Amerika ufise umwuga uzokwibeshaho ubundi tukiba mu gihugu twiyugaranye nka nyabumba icyo gituma muri politiki dushaka yuko leta tuzo turacinzira ugwaruka rwomba kuja mu bindi bihugu twagira amasezerano aho bweze mukagenda kubusoroma mukabuzana mu Burundi mugabisa ubumenyi no kurera umwana n'ubumenyi muhetse nabuka mucuri ku mutwe ninde guhakaza birigwa no komesura n'akazi ndiko mbanze ko ari abantu batunze atungishijwe no kumesa mwari muzi ko ari abantu batunze atungishijwe no kugorora mwari muzi ko ari abantu batunze atungishijwe no guteka mwari muzi ko ari abantu batunze atungishijwe no kwiruka
Perezida Nkurunziza ahejeje kugurura icese iryo huriro haciye haba inyigisho kugwaruka Festus Ntanyungu yari mu batanze ikiganiro yatubwiye ico yigishije ugwaruka
nge nabwiye nti iyo ndavye uko mumeze mwe bugwaruka tumaze imyaka n'imyaka hagizaho rero dufise amahoro tukagira intwaro nziza igihugu kizokwiteza imbere urwaruka rwonyene rukiyumvira rukavumbura ku buryo ejo dusanga dufise ibirato twikoreye impuzu twikoreye amamoda twikoreye ibiki n'ibiki ku buryo ivyo gusabiriza n'ibiki bivaho tugatera imbere nk'uko ibindi bihugu biteye imbere urwaruka nta kindi rurere atari gukorera amahoro n'intwaro nziza nta kindi
hageze igihe cya 10:00 irenga ugwaruka rutararonka ijambo bamwe muri ubwo gwaruka babwije ijwi ry'Amerika ko ruzogira ico ruvuze ejo rumaze guhanahana ivyumviro mu migwi ku munsi w'ejo mu bazotanga ibiganiro Perezida Petero Nkurunziza azoba arimwo ahazokwigisha uburyo umwana yokura neza agakurana indero yo kubaha no kudahuruduka igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi ry'Amerika.